Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwirwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi. Usibye ku radio yanyu mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.voa.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. VOA Radio Yacu ni mu ijambo rimwe. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mu karere ka Rubavu bamwe mu baturage bananirwa kubahiriza amabwiriza yo gukumira virusi ya corona.
Tumaze kugera ku bantu barenga 173 ndetse n'amanda atari make, ariko hariho n'abahabwa n'ibifungo byo gukomeza gukurikiranwa mu buryo n'ubundi bukurikije amategeko.
Gilbert Habyarimana ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Iyi nkuru n'izindi twabateguriye harimo habaye iki ku itariki ya 15 y'ukwa kane mu 1922 ni mukanya iwanyu mu ntara. Iki kiganiro kandi nge nabo dufatanije hano i Washington DC twakibateguriye kandi turakibagezaho turi muhira mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona. Mbere y'iwanyu mu ntara duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse umusanzu w'igihugu cye muri OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. President Trump arega OMS ko yakingiye ikibaba ifasha Ubushinwa kubeshya isi ku cyorezo cya virusi ya corona. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere gitanga umusanzu munini muri OMS urenga amadolari miliyoni 400 ku mwaka, ni ukuvuga 15% by'imisanzu yose y'ibindi bihugu. Uhereye ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres, amahanga tuvuge unyuze ku Budage ukagera ku Bushinwa bamaganye icyemezo cya president wa Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kiri ku isonga kuri virusi ya corona. Ikigo ntaramakuru Reuters cyabaruye abantu 25,770 imaze kwica n'abarenga 600,000 bayirwaye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku yandi makuru yo hirya no hino ku isi, Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Thomas. Muri Nigeria bariko baribuka imyaka 6 irangiye abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram banyuruje abakobwa b'abanyeshuri baharurwa mu majana bari ku ishuri ryo mu gisagara cya Chibok. Gushika ubu 112 muri bo baracari mu minwe yabo barwanyi. Perezida Muhammadu Buhari abandanya avuga ko ariko arakora uko ashoboye kugira abarekuze. Ishyirahamwe ryo muri Nigeria ryishinze kuvugira abo bakobwa ryiswe Bring Back Our Girls Icyongereza ryatanguye gusaba ko barekurwa kuva muri 2014. Mu mpera z'indwi iheze harabaye amasengesho adasanzwe no gushima mu gisagara cya Chibok bibuka iyo myaka irangiye banyurujwe. Perezida Muhammadu Buhari yashikirije ko atabategetsi ba leta babyitabiriye, ariko yemera ko abo bakobwa batazokwibagirwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Senator Charles Schumer hamwe n'umushingamateka Alexandria Ocasio-Cortez batowe muri Leta ya New York basabye Leta ya Amerika gufashisha iyo leta amafaranga yo gufubana iteka abahitanwa n'umugera wa COVID-19. Abo baserukira abanyagihugu bavuga ko ubwo buryo bw'amafaranga bwofasha imiryango yo muri iyo leta itishoye hamwe n'iyabirabure gufuba ababo bahitanwe n'uwo mugera. Perezida Donald Trump kuwa 20 ukwezi kwa gatatu yaremeje amafaranga yo gufasha abahuye n'ibiza bikomeye, ariko gushika ubu ntaremeza ko yofasha abatishoboye gufuba ababo bahitanwa n'iki kiza. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu hamwe n'umukeba wiwe muri politike Benny Gantz kuri wa kabiri basa n'abari begereje gushinga leta yihuta yo guhangana n'ikiza cya corona. Ni mu ntumbero kandi yo kurangiza ukudindira mu bya politike kumaze igihe muri icyo gihugu. Iminsi 28 Gantz yari yarahawe yo kuba yarangije gushinga leta yarangiye ku munsi wa mbere. Perezida Ruven Rivlin asanzwe akurikiranira hafi ibyo biganiro yamwongeye iyindi minsi 2. Ibiro bya Rivlin byashikirije ko iyo minsi yongerejwe kuko abona ko abanyepolitike bimirije gushika ku mwumvikano wo gushinga leta y'ubumwe. Ibihugu by'Ubuhindi, Ubufaransa na Nigeria biri mu bihugu abategetsi babyo bongereje ibiringo byo guhagarika imirimo mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona. Ni mu gihe abamaze kuwandura ku isi nzima baba imiliyoni zibiri. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi, igihugu cegereje gushika ku 11,000 by'abanduye, yatangaje kuri wa kabiri ko ico kiringo cyongeye gushika mu kwezi kwa gatanu itariki zitatu. Nawe perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku wa mbere yavuze ko guhagarika ibikorwa mu gihugu bizobandanya gushika ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu kuza, aho abategetsi bazotangura kongera kugurura amashure. Nigeria nayo yarongereje indwi zibiri mu bisagara bya Lagos, Abuja na Ogun, mu gihe perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yashikirije ko amasaha 48 yo kugara imirimo mu mpera z'indwi azobandanya kubahirizwa no muri iyi ndwi turimo. Pakistan cyaratezuriye amwe mu mahinguriro yacu kugira asubire gukora, ariko guhagarika ibigo by'amashuri hamwe n'amakoraniro y'abantu benshi yongerejwe ikiringo cy'indwi zibiri kugira hagabanywe ikwirakwira rya COVID-19. Umushikiranganji wa mbere Imran Khan yatangaje iyo ngingo ahejeje kwihwereza hamwe n'abagize iyo leta ibijyanye n'icyo kiza. Ibitigiri by'abanduye COVID-19 muri Pakistani biri munsi y'6,000 hamwe n'abashika hafi ijana bamaze gupfa. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaratesheje agaciro misile zatewe mu kirere na Korea ya Ruguru kuri uyu wa kabiri. General Mark Milley, umwe mu bayobozi b'igisirikare cya Amerika, yashikirije ko izo misile atari agasomborotso kandi zitari ziteye ubwoba Amerika. Avuga ko cyabaye ikimenyetso cyo guhimbaza bimwe mu bihe byaranze icyo gihugu. Izo misile zatewe mu gihe igihugu cyari gisigaje umunsi umwe ngo gihimbaze umunsi w'ivuka rya Kim Il-sung yashinze Korea ya Ruguru, kandi akaba sekuru wa Kim Jong-un akirongoye iki gihe. Kugize inshuro ya gatanu Korea ya Ruguru irungika misile muri uyu mwaka.
Aloys Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko mwumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, mu Burundi turavugira ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Bisabwe na Sudani y'Epfo, inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC yagombaga guterana uyu munsi bakoresheje ubuhanga bwa video conference yigijweyo. Nk'uko urwandiko rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta rubivuga, indi tariki izaberaho izamenyekana nyuma. Iyi nama yari kwiga ku cyorezo cya virusi ya corona mu karere. Mu Rwanda abantu barenga 170 bamaze gutabwa muri yombi mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba kubera kurenga ku mabwiriza yo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona. Umunyamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira inkuru irambuye.
Amabwiriza guverinoma y'u Rwanda yatanze agamije gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona arimo kutubari twose dufunze, insengero n'amakoraniro y'amasengesho bihagaritswe, kimwe no kuva mu ngo nta mpamvu ifatika. Gukorera imyitozo ngororamubiri hanze y'urugo nabyo biri mu bitemewe, ariko hirya no hino hagenda hagaragara barenga nkana kuri aya mabwiriza. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera aratanga zimwe mu ngero zikunze kugaragara z'abatubahiriza amabwiriza.
Urugero rwa mbere ni ukubeshya. Hari abantu bikigaragara ko babeshya bagafatwa, kandi polisi yagiye ibigaragaza. Nagwa nk'urugero itariki 5 Mata harumu bishopu wafashwe abesha ko agiye gutanga ikiganiro kuri radio bizagaragara ahubwo yuko agiye mu rusengero. Icyakabiri kigaragara nuko hari abantu bagisenga ari benshi, hari abantu bafashwe mu byukuri byagaragaye yuko batubahirije gahunda. Icyagatatu kigaragara ni uguhuriza abantu hamwe cyangwa se nubwo abantu bahuriye ari benshi ntibahane intambwe.
Kunywa inzoga ntabwo bibujijwe, ariko nanone ni ukuvuga ngo niba uri iwawe kuko gahunda murayizi iri mu rugo ukwiye kwagura inzoga ukayinywa. Ariko cya kintu kikiri umuco w'abanyarwanda cyo kuvuga ngo inzoga iryo hisangiwe kiragenda kigaruka abantu barafata, cyangwa se ugasanga abantu baracuruza ibindi hirya bahasize akabari, uracuruza butike hirya inyuma washyizemo akabari. Ntibyagutangaza abantu avuga ati ngiye kwa muganga, cyangwa se ngiye kwa muganga baza ordinance ya muganga akayibura, avuga ati ngiye guhaha akirirwa agendana igitoki mu modoka neza akakigarura.
Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatatu nibwo mu Rwanda hagaragaye umuntu wa mbere wanduye virusi ya corona. Hirya no hino mu gihugu hashyizweho inzego zigenzura yubahirizwa ry'amabwiriza yatanzwe yo kwirinda ko virusi ya corona ikomeza gukwirakwira. Izi nzego zikanafata abadashaka kubahiriza ayo mabwiriza. Bwana Habyarimana Gilbert uyobora akarere ka Rubavu avuga ko abantu barenga 170 bamaze guhandwa kutubahiriza amabwiriza yo gukumira virusi ya corona, ndetse ko muri bo hari n'abashyiriweho gukurikiranwa bafunze.
Hirya no hino hari abashaka kunyura kure amabwiriza muri rusange no gukora imirimo itemewe kandi barayibujijwe. Ahangaha mu rwego rw'akarere ndetse no mu rw'imirenge hashyizweho ubugenzuzi buhoraho kandi bwo kureba abadashaka kubahiriza amabwiriza. Ngirango ni nayo mpamvu hamaze guhanwa batari bake, tumaze kugera ku bantu barenga 173 ndetse n'amanda atari make, ariko hariho n'abahabwa n'ibifungo byo gukomeza gukurikiranwa mu buryo n'ubundi bukurikije amategeko.
Hamwe na hamwe cyane cyane mu bice by'itaruye umujyi usanga bamwe bafunga utubari bakajyana inzoga mu ngo akaba ariho bazinywera, mu gihe hari naho bazinywa bikingiraniye mu tubari. Nko mu ntara y'Amajyaruguru abantu 200 bari bamaze gufatwa no gucibwa amande bazira kutubahiriza amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Iyi akaba ari imibare yatangajwe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu. Muri rusange bafatirwa mu mihanda nta gahunda ifatika ituma bava mu ngo zabo, bahurizwa hamwe hubahirijwe intera nibura ya metero imwe hagati y'umuntu n'undi bakigishwa, ndetse bagasobanurirwa neza amabwiriza ya leta ajyanye no kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona, hanyuma bakarekurwa bagasubira mu ngo zabo. Polisi y'u Rwanda ivuga ko kubahiriza neza amabwiriza yatanzwe yo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona aribyo bizagena igihe abantu bazamara mu ngo. Uko bakirenza amabwiriza bigatuma abantu bakomeza kwandura no kwanduzanya, ni nako igihe bazamara bategetswe kuguma mu ngo kiziyongera. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio d'Amerika.
Tuve mu Rwanda tujye muri Uganda. President Yoweri Museveni yaraye yongereye igihe cyo kuguma mu rugo n'izindi ngamba zijyanye no kwirinda ikwirakwira rya virusi ya corona ho indi minsi 21, ni ukuvuga rero kugera ku itariki ya 5 y'ukwezi gutaha. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Inyashius Bahizi yakurikiye ijambo President Museveni yagejeje ku gihugu cye.
Nubwo hari bimenyetso yuko Uganda imaze gutera intambwe nziza mu rwego rwo guhasha icyorezo cya corona 19, Perezida Museveni yavuze ko leta yahisemo kurekaho amabwiriza yose yatanze kuva mu ntangiriro yo guhangana n'iki cyorezo. Museveni wagezaga ku banyagihugu ijambo ridasanzwe ku nshuro ya 9 rifashe kuri iki cyorezo, nka buri gihe yabanje no gutanga inyigisho z'ukuntu corona yandura n'uko yakwirindwa. Anasobanura uko ibyo bwo burwayi byifashe mu gihugu kuri ubu, avuga ko kugera ku munsi wa mbere wa kino cumweru abashinzwe iby'ubuzima bari bamaze gukora ibipimo byo kumenya abanduye ku bantu 5,664, kuri abo akaba 415 ari abari binjiye mu gihugu baturutse mu mahanga, 2,232 akaba ari abari bamaze kubonana nabo bava amahanga, kandi 402 ku batumwe bo akaba ari abantu bari basanzwe mu gihugu ariko bo ku biti byabo bakitanga ku bushake kugira ngo bapimwe. Ati muri abo bose kugeza n'ubu abasanzwe banduye ni 54 bonyine.
I don't want to say too much here.
Ati ntabwo ngiye kuvuga byinshi ahangaha ntangire no kunezerwa ngo icyorezo twakinesheje. Oya, ariko ikibigaragaza kirahari. Abantu basaga 5,000 bapimwe, abenshi cyane muri bo basaga 4,000 akaba bari bavuye hanze, n'abo babonanye nabo muri abo bose 54 bonyine akaba ari bo banduye. Nyamara ariko Perezida Museveni yatangaje izindi nzira z'icyo cyorezo gishobora kunyuramo kikiyongera gukwirakwira mu gihugu, ubu akaba arizo ubutegetsi buhanze amaso kureba uko bazibuza uburyo bwo kwinjiza uburwayi. atariko hari ibindi biduteye impungenge. Imipaka y'ubutaka n'ibihugu byo muri Afrika y'Uburasirazuba hamwe no hagati ishobora guturukamo ibibazo. Abashoferi b'amakamyo hamwe nabo bagendana nabo, abakora muri gari ya moshi ziza hano, abatwara indege z'imizigo, abakozi b'umuryango w'abibumbye twemereye kwinjira no gusohoka, hamwe n'abavuzi barimo gufasha aba barwayi ba corona. Aho niho tugiye kongera ingufu.
So now this where we are now going to concentrate now.
Uretse ubundi buryo corona ishobora gukoresha kwinjira mu gihugu, Perezida Museveni yavuze ko abahanga bamaze kugaragaza ko hari abantu bashobora kwandura ariko ntiberekane ibimenyetso kurenza igihe kizwi cy'iminsi 14, ahubwo bakamazima ariko barimo kwanduza abandi cyane cyane b'imiryango yabo. Bityo ko igihugu kigomba gukanura amaso kugira ngo mwene abo bantu baramutse barimo bataza guteza ibibazo bikomeye cyane.
Given the successes we have achieved and also the challenges that we
face, atukurikije intambwe nziza tumaze kugeraho hamwe n'imbogamizi zisigaye, leta yafashe umwanzuro kuba iretseho umugambi waguma mu rugo kumara indi minsi 21 guhera n'itariki 15 z'ukwa kane kugeza itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu 2020. Uko no kugira ngo tubone igihe gihagije cyo kongera gusuzuma uko ibintu byifashe mu gihugu, kandi bivuze ko n'andi mabwiriza yose twatangaje mbere yose akomeza kumara iyo minsi 21. Iki kigiye kuzadufasha kurandura iki cyorezo mu gihugu, kandi turamutse tutakinesheje burundu bizadufasha kwitegura neza uko twabana nacyo.
Totally to prepare better as to how to cope with it.
Nibutse ko mbere yuko haboneka umurwayi mbere wanduye corona mu gihugu ariko uburwayi bwageze mu bihugu by'ibituranyi, leta yafashe umwanzuro wo gufunga amashuri n'insengero, ikurikizaho guhagarika ibinyabiziga byose bitwara abagenzi na za gari ya moshi, n'amasoko adacuruza ibiribwa arafungwa. Umubare w'abanduye umaze kwiyongereza gufunga n'amaduka asanzwe ihagarika ingendo izarizo zose z'imodoka z'abantu bwabo, n'imirimo yose itari y'ubutabazi iza guhagarikwa, kandi shiraho n'umukwabu mu gihugu wo guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa 12 z'igitondo kumara iminsi 14 yarangiye, ariko byose akaba byongeye igihe cy'iminsi 21, ikintu kitaguye neza abanyagihugu. Ku bantu 54 banduye, 7 bamaze gukira nuko basezererwa amavuriro, abandi 5 nabo bategerejwe gusezererwa muri iki cyumweru. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tuvugira i Washington DC. Abahanga bigenga batohoza kubyaha n'amabi bikorwa mu Burundi bagize icyo bise Initiative pour les droits humains au Burundi, ni nko kuvuga umugambi wo guharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Barasaba amahanga, akarere n'abarebwa n'ibibazo byo mu Burundi gufata mu mugongo Evariste Ndayishimiye, kandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi gutaha, kugira ngo azabashe guhangana n'abakoze ibyaha bikomeye mu gihugu cye igihe yaba atowe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza.
Aba bahinga basigura kwa baze Evariste Ndayishimiye kuva kera muvuga nk'umuntu yugurutse abana neza n'abandi, kandi akunda kuganira akanavuga menshi. Umwe mu bahanira agateka kazi na muntu amwigana nk'umuntu wasanzwe yicisha bugufi. Ubundi binjiranye ikiroberi nawe yemeza ko rimwe na rimwe ahitamwo kumviriza impanuro z'abashingantahe bacirikiye aho kuja guhanuza aho banganya ijunja. Umwe mu bo yatwaye nawe yabwiye abahinga banditse raporo ko igihushane n'izindi ntwazangabo mu ishyamba, Ndayishimiye yumviriza abatwara akabaha agaciro, kandi atakunda kwica no kwihora nk'abagenzi be. Ewe niyo hageze ku isahu umugwi yararongoye ngo basangira bose abato n'abakuru, hakaba n'igihe yahebera abato. Umugwi w'abahinga ari kuvuga ko afise mu misokoro yiwe umugambwe CNDD-FDD kuvukira umuhari w'inyeshamba z'abahutu zagwanye ubutegetsi bwiganjemo abatutsi, kandi yawuramukijwemo amabanga menshi, uwo nawo ukaba wagirizwa amabata ari make mu vyerekeye iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Mugabo n'ubicizere kuri uyo mugabo afise amahirwe menshi yo kuba umukuru w'igihugu, kiracya hari kuba mutohoje ko
Evariste Ndayishimiye est-il capable d'introduire des changements positifs en matière des droits humains s'il est élu président? Ça c'est la grande question. Je pense que oui, qu'il serait capable.
Evariste Ndayishimiye arashobora kuzana impinduka mu bijyanye n'agateka kazi na muntu atowe nk'umukuru w'igihugu. Nicyo kibazo nyamukuru. Nibaza ko inyishu ari ego. Arashobora kuzana impinduka ziboneka mugabo ntibizomworohera. Ruhande rumwe yo bishobora kuko amasoko yose twavuganye baba bakora babanye nawe ha mu kirobe muri leta no mu mugambwe uri ku butegetsi bavuga ko ndayishimiye atagize uruhara mu byaha by'agahomera bunwa hamwe no mu bwicanyi nk'abagenzi be ariko ntazikorana akorera mu murongo wa CNDD-FDD kandi abamuri hafi bamwe barakoze ibyaha bikomeye kumbure bazokwa nk'impinduka mu bijanye n'agateka ka zina muntu ingorane nuko ndayishimiye abafite ideni nibo bamuteretse ahari ku isonga ry'umugambwe abajenerali bamwe ikibazo ninge nazokomanya ububasha n'igitinyiro byabo hamwe na president Nkurunziza yamukatowe nka president.
Donc la question c'est comment est-ce qu'il va gérer l'influence de ces généraux ainsi que du président sortant Pierre Nkurunziza s'il est élu président.
Niko Karinate Sakya numwe mu banditse ico cegeranya avuga umupaso nigeze gutwara igisata cyo Burundi muri Human Rights Watch yabwijwe ya America cyoshoboza umukandida wa CNDD-FDD kugarukira igisata cyateka kazi na muntu.
Pour introduire des réformes importantes en matière des droits de l'homme, Ndayishimiye devra être très déterminé et très courageux. Ce qui est positif c'est qu'il a déjà fait des discours où
kugira zani mpindu kamuvuga gateka kazi na muntu Ndayishimiye ategerezwa kuba indya munya karinda. Ikiza nuko mu majambo ashikiriza yamaze kwerekana hari bibazo cyane cyane byo kutihanganirana muri politike yanerekanye ko adashigikiye kudahana ni byiza kuvuga bene ayo majambo no kubisezerana ariko nta na kimwe kirashirwa mu ngiro kuva cyitse umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi ategerezwa kuzokwiga umukenyuro no kuwushyira mu ngiro naho rero bizomugorera azoba akeneye abajenama beza n'abamuri hafi bamushigikira bakamutera intege inkunga y'amakungu nayo nyine izoba ikenewe kurusha igihome cya mbere azoseka mu byerekeye kubahiriza agateka ka kiremwa muntu kuzoba ingene azogenza kugira yikure k'ingogo y'abantu bagize uruhara mu byaha bikomeye kandi bashobora kumubuza kuzana impinduka nico kibazo kubiganzura mugabo akongera agakingira ikibanza ciwe nk'umukuru w'igihugu.
C'est ça le défi, comment faire pour se libérer de ces personnes tout en protégeant sa propre position en tant que chef d'état.
Aba bahinga batohoza ku Burundi basigura ko atahuzi neza ingingo ndayishimiye yo yarafashe zo guhagarika mabi yakorwa mu gihugu mugabo kwikizwi ahanini yari kurwaruka rw'imbonerakure rwakomeje gukubita gufata no kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikibazo bwana Ndayishimiye yacishuye ko kwa 2025 kwezi kwa kabiri uyu mwaka ahejeje gutanga dosiye yiwe muri seni.
Ugo gwaruka ni rumenye ko ari ugwaruka rukuze ruzi ubwenge kandi ibyo ukoze ubihanirwa. Igituma bakunda kuvuga ngo bakoreshanye politiki nugira bagira imvugo mbabarira amatwi kugira ntibahanwe, ubu uzokora ikibi azogihanirwa kuko barakuze barazi ubwenge ngo barakoreshwa. Vuga uti twarabonye nakaranaka bariko bakora ibi.
Janze Bigirimana twari ishami ry'u Burundi mu nari nyafrika ruhanira demokarasi tournant la page mu gifaransa afite yindi siguro ku byashikirijwe
hacige kitari gito ari mu kagwi k'abajenero nyene bivugwa yuko bica bagakiza aribo kenshi bafata amategeko atuma hohoterwa agateka kazi na muntu. Abo bajenero ugasanga nibo bafata ingingo z'abantu bicwa abantu banyuzwa n'ibindi ikindi naco haraciye imisitari mike generale ari waramutswa umugambwe uri ku butegetsi bisigura yuko fata yuko ari nkawe asanzwe no munsi ategeka imbonerakure mu kiringo yarasanzwe twari uwo mugambwe byari monekeje yuko imbonerakure zifashe nk'umugwi inkorabara aho zica zigatoteza canke zigakora amabi atandukanye atacamira kandi akaba yarazikingiye ikibaba. Ivyo rero biratuma no munsi atamuntu yoca asya bwose.
Abahinga bakoze raporo amenyesha ko umuntu yiheje icuka kiri mu Burundi atawo kwizera ko amatora yimirije azoba mu muco kandi yigenga. Eroje uri kaneza ijwi rya America.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya America. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilo elsi bihumbi chumi na bitanu na majana tandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilo elsi bihumbi chumi n'indwi na majana indwi na mirongo itatu na guhera isaha chumi na zibiri gushika saa cumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo elsi bihumbi chumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilo elsi bihumbi imana guhera isaha chumi na zibiri gushika isaha chumi na zibiri n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo elsi bihumbi chumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo elsi bihumbi chumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Habaye iki ku itariki nk'iyi mu mateka? Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana aratubwira ko hashize imyaka 98 yuzuye neza abahanga bavumbuye umuti wa insulin woroshya ubukana bw'indwara ya gisukari cyangwa diabete.
Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi 1922 nibwo Abanyakanada Frederick Banting na J.J.R. MacLeod bavumbuye umuti witwa insuline, bityo bashobora kuramira imbaga y'abafite indwara ya diabete. Mbere yuko uwo muti uboneka, abarwaraga diabete bamenyaga ko igihe gito cyo kubaho kuva umuti wa insuline waboneka, abarwaye diabete bashoboye kujya bayifata buri munsi gukomeza ubuzima busanzwe. Muri ubwo bushakashatsi Banting yakoranaga na MacLeod na Charles Best bukaba bwaraberaga muri kaminuza ya Toronto muri Canada. Banting na MacLeod bahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera ubushakashatsi bwabo, ariko Charles Best baramuheza. Nyuma yaho ariko akanama gashinzwe igihembo cya Nobel
iwanyu mu ntara naha ihumurije. Ndabashimiye cyane ko twagumanye. Mugire umunsi mwiza. Murakarama.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gukera igihugu cy'u Burundi cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.
Radio
guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Rose colored glasses are the story.